Ugo rusasuma gwabaye kuva kuwa 25 z'ukwa gatanu gushika kuwa kabiri z'ukwa gatandatu mu mwaka uheze w'2023 gwakorewe ku mashure yose ubuyobozi n'ubugenduzi bw'indero n'amashure yo mu Burundi hamwe no mu bisata byose giye gukira ubushikiranganje bw'indero. Ugo rusasuma gwatanguriye mu bakozi bo mu bushikiranganje bw'indero kuko aribwo bufise abakozi benshi mu Burundi bakaba bangana n'ibihumbi 86 n'amajana 552 75% by'abakozi bose bahembwa na leta y'u Burundi. Ikindi cabitumye ni inkuru zaciye ku mbuga waniro zavuze ko abakozi bo mu bushikiranganje bw'indero bagera ku 46% baba bahembwa badakora. Mu kwezi kw'indwi guheze naho abakozi bababa 4000 barahagarikiwe imishahara. Benshi mu bari bahagarikiwe imishahara wasanga arabahemberwa kuri konti imwe. Ico gihe abahagarikiwe imishahara barashitse mu bushikiranganje baratanga ibyo basabwe basanga bamwe n'ababikira abafurera canke abubakanye bahemberwa kuri konti imwe. Benshi muri abo bakozi barasubiye barahembwa ariko hakavugwa ko hari n'abandi bataratunganirizwa. Kubw'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero ubwo rusasuma ruheruka kuba rurabakuye kwiceyi.
Ahubwo twebwe ibihuha byari byaciye ku buhinga ngurukana bumenyi ntibyigeze kuvuga 4000 bwavuga 36000 bwavuga 40000 enseignants fictifs barakora ibiharuro fastidieux kugeza hamwe bavuga bati umunyamanyanga wa mbere muri kino gihugu n'umushikiranganji wa fonction publique n'umushikiranganji w'indero. Urumva babibegeka ko komisi tufise une bande de ministres irresponsables.
Ubushikiranganje bw'abakozi ba leta ubw'indero n'ibiro by'umushikiranganje wa mbere bakoresheje abakozi bagera ku 55,953 muri urwo rusasuma. Bategereza rero guhinyuza ko koko abakozi 86,536 n'amajana 552 banditswe mu bushikiranganje bw'indero bari ku kivi. Mu gukora rusasuma ababijejwe bafadikanya n'abajejwe indero n'inyigisho mu ntara mu makomine no mu mashure bafadikanije nabo mu kigo gikoresha ubuhinga bwa none arico media box. Umukozi wo mu bushikiranganje bw'indero yategerezwa kwerekana karangamuntu n'ikarita yo kwivuriza ko akishura ibibazo akerekana ikete ryamuhaye akazi akavuga nimero yiwe ndangamukozi wa leta akongera hagafatwa ifoto. Ibyo byose byaraheza bikarungikwa muri media box ikigo gikoresha ubuhinga bwa none kugira ngo bibikwe mu buhinga bwa none. Ubwo rusasuma rero rwaragunduye ko hari abakozi bagera ku 5,503 batasanzwe ku kazi n'abandi bagera ku 695 batari ku mirimo yabo ku munsi wa rusasuma ku mvo z'indwara ingendo canke batari hafi yaho bakorera. Waserukiye ubushikiranganje bw'ikigega ca leta ati ico gikorwa kiradufashije cane kongereza amanota mu gihe ikigega CFMI kizoba kiriko kiragenzura ukugene dutunganya ubutunzi.
Avec le FMI, parmi les critères de performance du programme, Haribo est dans les trois ajouts de la fictive. Donc, on va tout dire à Bati, comment est-ce que Mouanaya Mouhemba, avant Matakora, Taoulou Moufis.
Ibyavuye muri urwo rusasuma bizofasha cyane mu gutunganya ibijyanye n'amafaranga akenegwa mu bikorwa bitandukanye by'ubushikiranganje bw'indero.
Izi donee zizofasha gusa kugira ngo tubone lo personnel fictif, ni uko bizodufasha bose kugira ngo hashobore kuba confrontation entre lo budget n'abafonctionnaire du secteur de l'education. Tuno munsi ibyo tuba dufise kugira ngo uwo muri ministere de finance arabizi, ni uko nko muri direction kanaka direction générale bashobora kumenya abakozi bariyo ni bangahe mbega impact budgétaire azoba angahe ku mwaka. Ivyo navyo twashobora kumenya. Tubaza rero yuko bizodufasha kumenya kurapproche kukofonda lo budget na personnel ufise hari service hanyuma tukabona en budget ishobora kukenewe gutama turi kuragira ama planification n'amabihitizazo.
nuna wigihumbi na majana tanu na batatu hubo bakoko arabahembwa badakora abari bitabye ibikorwa byo gushira ku mugaragaro ibyavuye mu matohoza ntibemeza ko bose arabakozi bahembwa badakora harabagirize ubushikiranganje bw'abakozi ba leta kuko ari bwo busamara umukozi akaguma ahembwa yanditswe mu bushikiranganje bw'indero kandi yahawe yandi mabanga mu bundi bushikiranganje ariko akaguma yanditswe kandi ahembwa ku mahera y'ubushikiranganje bw'indero ico cyumvira gihuriye ko n'umushikiranganje w'abakozi ba leta
wasanze abantu benshi education afesinorita ko yagowe kuko ministeri no muzinzare mugabo kubera ari benshi tuye ministeri bagenda kuvoma muri education rero bakuye abantu barisamaza bakuraye umuntu mugabo guhemba akavoma muri education ibi bendire ko muraba mwatoye ko mutangiza gusasa ntari hose muzohava musanga bari kubarakorera leta mugabo yandoje secteur.
Hari n'abarengeje imyaka yo kuja mu karuhuko k'izabukuru babandanya bahembwa. Urongo uyu mugwi wakoze rusasuma aratanga karorero uwo nawe ntibamusanze ahakorera ariko abandanya ahembwa.
Uyu Irambona Margarita matrikile yiwe ni 1956 aja muri BBCI Bujumbura numero de compte iyo hano n'umushahara yimbwa eye uratumuye gatoya.
Abandi n'abagihembwa bashobora kuba barapfuye canke barirukanywe ku kazi. Umuyobozi w'indero mu ikomine yaserukiye bagenzi we asaba ko ibyegeranyo batanga by'abatakiri mu kazi byoshirwa mu ngiro.
Turasaba ko umushikiranganje uranye n'umushikiranganje w'indero ko baho kwameliora ukuntu umukozi iyo avuye mu kazi kumva zitandukanye duhane amakuru maze acava muri sisiteme turakomeje tubike. Ni mushahara yake kusohoka uko no ubu tuvugana tubazanije mu makomine atandukanye hari hawo tumaze kumenya ushobora gusanga umuntu amazi imyaka 2-3 yari tapi imana cyane yarabaye hambaye turakomeje tubyike kubera amakosa atandukanye mugabo tubazanije ukumva yuko umushahara wiwe wo gusohoka.
Iruhande yabo 1,503 hari abandi bakozi 695 batasanzwe ku kazi bivuye ko bari barungitswe gukorera kure y'aho batwagwa abari bakitswe n'amagara canke mu kiruhuko. Haravugwa kandi abakozi b'ubwo bushikiranganje baba bagumye bahembwa ariko barahunze kuva mu 2015 amahera yabo akaguma arungikwa ku makonte yabo kandi atawuyatora. Ibyo rero biravugwa imabayi muri Cibitoke aho hari abakozi bipo yo muri iyo komine bari mu gasho bafunzwe bagirizwa ko bamaze kubona ko hari amakonte aguma ajaka amafaranga atawuyatora baciye bayiha mu nyuma baramenyekana barafatwa bakaba bagirizwa amafaranga agera ku 16,000,000. Uwo mugwi wagize rusasuma waragize kandi amakenga ku bakozi b'ubushikiranganje bw'indero bari ku kazi ariko batararonka inomero y'akazi. Abo nabo umuyobozi mukuru ajejwe w'abakozi ba leta yasiguye ko ari abakozi bashasha batararonka inomero ndangamukozi wa leta kandi batarahembwa. Harigaragaje kandi abakozi bahembwa batashoboye kubwira abaje kubasansuma inomero ndangamukozi wa leta. Abona b'uwo muyobozi mukuru yasiguye ko hari abakozi bahabwa iyo nimero ndangamukozi wa leta ntibabimenye, nibaniteho kumenya iyo nimero kuko kubwabo iyo bahembwe nta kindi kiba gisigaye. Kuri abo bakozi 1,503 bishoboka ko bahembwa badakora imishahara yabo igiye guhagarikwa. Abarongoye amashirahamwe y'abakozi n'ubushikiranganje bw'indero bo bafise amakenga ko arabigisha bazohava bahagarikirwa imishahara kandi bari ku mirimo. Abo nabo umuyobozi mwishikira mu biro by'umushikiranganje wa mbere Hedatus Nyandwi General de Brigade mu gipolisi yarabahumurije atabazoba barahagarikiwe imishahara barafise uburenganzira bwo kwitwara.
Niyo yataka kugatijewe nitwa Nyandwi Minani mwangi tefiktif kati jewe ni kukazi tusosha tufata komisyon tuti komisyon uyo mungu mwangu shite mafiktif ata fiktif shemu mujana mwende mujani haa handa kukawa kwa korela mwumubone mwumujana vek social to service achashi nimba mwunga tijewe ni kuri ekore primere yomu chenda juu amahera tuzo ya hewa nimbo toka tuzo iuwa tuchetu mutwara tugende mchenda juu tutimesero direkte uyo mungu ni kwa hawa chamisi kwa hawa.
Kukiwezo chaba mweru sansuma ya babatari kukazi datusi nyandu ati nebo njene haratege kanywa haguhinyuza hamukiringo kitarenza meza tatu.
Na wawa andi babu ya mwafu kambo marafi. Kwa mazikuona mweru sansuma tukabu katoti. Jewe kwa mwama paro sanse paruske na nipo nilo po medikali. Tuzatumi ya kuwa nipo nilo po medikali. Harumu kozi wadeseye ukinanyama. Tuzatumu gira tuto wakizi. Dekatuche tujana ukinanyama. Mwini deseye. Le directeur communal de l'enseignement. Nous avons pour connaître ce que nous avons fait, nous avons fait la fonction publique et développer le chaleur.
Umushikiranganje w'indero we yagize ati iyo rusansuma izodufasha kongereza bigisha amaherangana na miliyari 5 n'igice bahora bahembwa ku mwaka badakora bayikoreshe mu guhakazi abazohembwa bariko barakora. Umushikiranganje w'abakozi ba leta nawe asaba kugwa rusansuma rutomera nk'izindi ahatakarusho zazanye mu kubungabunga ubutunzi bwa leta.
Pourquoi en 2008, il y a eu un recensement, cette fois-ci biométrique. Il y a un recensement, il y a intégré le système d'information d'office. Parce que, en 2008, au moins, il y a eu un recensement, il y a eu un recensement, après les années 2015, les effectifs des années à passer pour tout.
Kubijanye n'ibihano abahembwa habiri canke bahembwa badakora bohabwa General de Brigade Datus Nyandwi na ry'umunwa.
Uwo muntu wewe yabaye transfer akagumahembwa we. Uwo ahubwo niyo byagenda gutya ahubwo guca tujya gusara ka kantu. Kuko waje transfer. Waje transfer hariyo system de remuneration. Mugabo umuntu yabaye transfer akaguma muri fiche ya ministere ya fonction publique. Ahubwo zaba dusanga ari circonstance aggravante.
Mu bindi byasabwe muri iyo nama ni ukubijanye no gukurikirana abakozi byovanwa mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta bugashikanwa mu ntara no mu makomine kuko byoroshe kumenya ko umukozi atakiri mu kazi kumviza canke izindi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye we yama yagirije abo muri ubwo bushikiranganje ko batagomba gushira mu ngiro umugambi wo gukoresha ubuhinga bwa none kumva yuko bakongatajwe no kunyuruza ubutunzi bwa leta. Umukuru w'igihugu ariko ingomba ntangure gukoresha ubwo buhinga.
Digitalization zo iheri wanje nce ndabashira mu bimuri uwanditse ikete nca ndaribona kwirike tutagishura none so go programa go sokacho vuga trimaze imisi ngano ku none ruje nti cyayandika ndabwije kuri ngaho ibintu dufisa amarogisiye bame amarogisiye aruzuye ama server aruzuye mugabo nta numwe ayazi ico cyoco base twaze tukije ku ndaba muri nzobikora ariko.
Evariste Ndayishimiye amenyesha ko agiye gushiraho itegeko rigenga ibijanye no gukoresha ubuhinga bwa none mu buzi bwa leta.
Ikindi abahinga bamaze kumbwira nuko haza lowa digitalization ajyo lowa si digitalization ni très important barimbwiye kubera iki nkabo batrisha mwavuze ntibija mu mpanuro bija mu bihano la loi era c'est triche tu epini lowa si digitalization nayo nyene mu vyihutagira ngire ririmo ndaribone neza nibihano kuko sinari inzira content yaje ingere meze baramaze kumpa mashapitwe rega ndabigejeje kure amwimvira ko ndabigejeje kure je nikorera ninumi yose byo ndabwira nti je ndemera nkarara nicaye namwe muri kamwinyura karengo.
Igikorwa nk'ico carabaye mu gisirikare c'u Burundi hakaba hitezwe ko no mu bundi bushikiranganje haba rusasuma nkugo kugira ngo ntiyasubire kuba abakozi bahembwa badakora canke bagahembwa habiri.